Mandenye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diane Nininahazwe. Bamwe mu Barundi bahungiye mikambi ya Nakivale iri muri Uganda basaba leta y'u Burundi kubafasha bagatahuka.
Nyakubahwa twagusaba mubyeyi wacu turiko duhasaba guko twohunguka mukadufasha.
Cyambere nuko tunyotewe guhunguka twebwe Abarundi bahana Kivale.
Abandi bamwe mu Barundi bahungiye mu ikambi ya Nakivale iri muri Uganda baherutse kwandikira ikete president Burundi Evariste Ndayishimiye bamusaba kubafasha kugira ngo bashobore gusubira mu gihugu c'amavuko cabo. Muyavugwa hirya nino ku isi muri Afrika, urubanza rwa Jacob Zuma yahoze ari president wa Afrika y'Epfo ruzotangura mu kwezi kwa gatanu, navyo twari bateguriye mu gume hagufi ya maradio yanyu. Amakuru tufite hirya nino ku isi, reka tuyohera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uno munsi inama nkenguzamateka Leta Zunze Ubumwe za Amerika iratangura kumva abatangabuhamya mu rwego rw'amatohoza ku gitero abayoboke ba Donald Trump yahoze ari president wa Amerika bagavye ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere ku ngoro y'inama nshingamateka. Ibindi na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Komite ebyiri za Sena ishinzwe kugenzura inzego z'umutekano imbere mu gihugu nishinzwe kugenzura imikorere y'inzego za guverinoma zahamagaje abari bakuriye abashinzwe umutekano wa Sena Michael Stenger n'uw'umutwe w'abadepite Paul Irving, uwari umukuru wa polisi ya Capitol ingoro y'inteko ishinga amategeko yose Stephen Sand n'umukuru wa polisi ya Washington DC umurwa mukuru w'igihugu Robert Conti. Stenger na Irving beguye ku mirimo yabo gato nyuma y'igitero. Abasenateri bakeneye kumenya ukuntu inzego z'umutekano zasangiye amakuru zari zifite mbere y'igitero, kuki abasirikare ba za leta National Guard batinze gutabara polisi ya Capitol yari yarengewe n'abateye, naho inzego zose zishinzwe umutekano wa Capitol zateshutse n'ibyo zateshutseho. Izo zirimo na Ministeri y'umutekano w'imbere mu gihugu, Ministeri y'ingabo z'igihugu n'igigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha FBI. Uretse ibyo, umuyobozi w'umutwe w'abadepite Nancy Pelosi yandikiye ibaruwa abagenzi be bose ababwira ko Congress izashyiraho komisiyo yigenga yo gukora iperereza ryimbitse ku gitero cyo ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere gushize, komisiyo izaba idafite aho ihuriye na za komisiyo za Congress. Asobanura ko iyi komisiyo yigenga izaba imeze nk'iyagiyeho nyuma y'ibitero by'iterabwoba bya Al-Qaeda byo ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 9 mu 2001. Bene iyi komisiyo ishyirwaho n'itegeko rya Congress na Perezida wa Repubulika rigasobanura abahanga bigenga bagomba kuyijyamo, abakozi bayo, inshingano zayo n'ingengo y'imari yayo.
Thomas Kamirindi urakenuye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye abandi basirikare bo hejuru ku rutonde rw'abahiritse ubutegetsi yafatiye ibihano. N'ubu turacari kumwe na Thomas Kamirindi.
Abiyongereye ku rutonde rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Lieutenant General Moe Mint Tun na General Maung Maung Chiao, usanzwe ari n'umugaba w'ingabo za Myanmar zirwanira mu kirere. Bombi bari mu gatsiko kahiritse ubutegetsi bwa rubanda ku itariki ya mbere y'uko kwezi kwa kabiri. Biyongereye ku bandi basirikari bakuru ba Myanmar 10 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano ku itariki ya 11 y'uko kwezi kwa kabiri. Uretse kubima bo ku giti cyabo viza zo kuza muri Amerika, ibi bihano birimo no gufunga imari y'igihugu cya Myanmar ingana n'amadolari miliyari imwe iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Ministeri y'imari ishinzwe kubahiriza ibi bihano ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izakomeza gushyira hamwe n'abafatanyabikorwa bo mu karere no ku isi yose kugira ngo bashyire igitutu ku basirikare n'igipolisi bya Myanmar kugera igihe bazahagarikira urugomo rwabo ku baturage b'inzirakarengane bakora imyigaragambyo mu ituze no kugira ngo abasirikare basubizeho demokarasi na Leta igendera ku mategeko muri Myanmar. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasaba kandi igisirikare cya Myanmar kurekura imfungwa zose za politiki uhereye ku mukuru wa guverinoma Aung San Suu Kyi. Usibye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi nabo bafatiye ibihano agatsiko k'abasirikari bakoze kudeta muri Myanmar.
Thomas Kamili ndicusozera kuvyurubanza rwahoze ari umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo Jacob Zuma ruzotangura mu kwezi kwa gatanu kuza. Zuma yagirizwa kurya ibiturire.
Umushinjacyaha yabwiye urukiko ku bibazo byose byo mu mbanziriza rubanza byarangije gukemuka, ati twiteguye kuburana mu mizi y'urubanza kandi n'abaregwa nabo nuko. Umucamanza yabwiye impande zombi kwitegura gutangira kuburana urubanza mu mizi yarwo guhera ku itariki ya 17 y'ukwezi kwa gatanu gutaha. Yabasobanuriye ko atanze icyo gihe cyose kubera icyorezo cya virusi ya corona kugira ngo umuburanyi ureganwa na Jacob Zuma abone umwanya uhagije wo kwitegura gufata indege. Urukiko rwavuze ko urubanza ruzarangira mu kwezi kwa gatandatu gutaha. Jacob Zuma wabaye umukuru w'igihugu imyaka 9 kuva mu 2009 kugera mu 2018 areganwa na sosiyete ikora kandi igurisha intwaro yitwa Thales yo mu Bufaransa. Umushinjacyaha avuga ko Thales yahaye ruswa Zuma kugira ngo ayorohereze gutwara isoko ryo kugurisha mu gisirikare cya Afrika y'Epfo intwaro z'agaciro k'amadolari miliyari 2. Iyi ruswa nk'uko ikirego kibyemeza ingana n'amadolari 34,000 Zuma yagombaga gufata buri mwaka guhera mu 1999 ubwo yari vice president wa Repubulika. Zuma na Thales barabihakana bakavuga ko ari abere.
Arakoze mugenzi wacu Thomas Kamili ndikuri amakuru yose yaduteguriye akabaheje kudushikiriza yose ndayibutse ko mushobora kuyasanga kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu gisata cy'ubutungane mu Rwanda. Urwego rujejwe iperereza RIB mu mfunyapfunyo rutangaza ko rwahijeje gukora iperereza ku vyaha witwa Indamange igamugwiza Yvonne yagirizwa. Ubu Indamange n'umunyarwandakazi yamenyekanye ku mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane kuri YouTube aho yacishaho ibazo yavuga ko vyugarije u Rwanda. Umuvugizi wa RIB Thierry Murangira mu kiganiro na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuze ko dosiye ya Indamange yashikirijwe parquet kuri uno wa mbere.
Amakuru y'urupfu rw'umwambasaderi twayamenye natwe kuri iki gicamunsi ubwo twari tuyahawe na bamwe mu bavandimwe bacu bari iyo hirya imbere, ariko nanone twagiye nako tunabisoma no ku mbuga kuko ubona no ku mbuga nyine byahageze.
Ariko amakuru atugeraho aravuga ko aho uwo mwambasaderi yaguye namwe muhafite ingabo ziharwanira.
Mu by'ukuri ako karere uwo mu diplomate yaguyemo ni hafi y'aho bita entre Kibumba na Ruhunda, akaba ari aho bita hagati ya Kibumba na Ndongo na Ruhunda naho bita Trois Antennes. Aho ngaho ntangabo zacu zihari ahubwo abatanga amakuru banatanze neza aho yaguye ni ave metre ya position des FARDC aho ngaho ku muhanda neza ku buryo ntangabo zacu zihari. Deja kuhava kugera ku mupaka w'u Rwanda na Congo nta n'ibirometero bitatu bihari.
Ubwo urashaka kumbwira ko ntangabo FDLR ifite muri kariya gace ka Nyiragongo?
Mu by'ukuri agace ka Nyiragongo ntangabo zacu zihari kuko nk'uko mbikubwiye ukurikije uwo muhanda Donko, uwo muhanda uvuye Goma ukomeza Ruhunda ukomeza aho bita za Kiwanja, Donko ni akarere kegereye neza u Rwanda. ku buryo nkuko mbibabwiye donko kuva ku mupaka w'u Rwanda kugira kuri uwo muhanda hari ibirometero avoir d'oiseau ndetse na bitatu ntabwo bihageze.
None se ako karere n'izihe ngabo zikagenzura ni za leta
nizo zigacunga twe tuvuga ko gacubundi ni FRDC zihari zihakondorora n'ingabo zo mu Rwanda.
Ariko ingabo zo mu Rwanda se ziba muri Congo?
Zibamo nyakubahwa Venuste rwose nk'uko abantu bakomeje kugenda babivuga ziza zidegije zambaye imyenda ya FRDC umunsi kundi zigenda ziyemfiritira birandikwa biravugwa donkaho karere mu by'ukuri ni akarere navuga ko ni FRDC zihari na FRD.
Ariko ibyo ni ibintu bidafitiwe gihamya.
Ibyo byose amakuru yaratanzwe kandi mwabonye na raporo zagiye zitangwa kandi mukuntu binjira buri munsi. Gusa icyo nabahamiriza ni uko operasiyo yawe yabereye nk'uko byavuzwe kandi ubwo ahenshi abantu benshi barahazi donka abantu ni avemetre juste ya position ya FRDC yowe n'umukapitene Lonor ashobora ko yitwa Didier donka ubwo munakurikiranye amakuru mwabana bibabwira ni avemetre juste ya position ya FRDC.
Muri make nta ruhare rwanyu nka FDLR mu rupfu rw'uriya mu diplomate w'umutaliyani?
Rwose nyakuwa wa Venuste nta ruhare dushobora kugira kuri cyo mu diplomate nk'uko byagiye binavugwa ngo yari muri convoi ya MONUSCO deja ngo muri imodoka ya PAMU twubwacu twubahiriza ikiremwa uburenganzira bw'ikiremwa muntu ntabwo dushobora gukora amakosa nk'ayo ngayo yo kuba twabangamira aba diplomate nk'uko twamye tunabivuga ntaho duhuriye n'urwo rupfu rw'uwo umwambasaderi ahubwo icyo dukomeza kunarikarama ni uko bakora ankete rwose bakareba abo bagizi ba nabi abo bicanyi ndetse nabwo tunavuga ko ari abateroriste.
Kwirengema uri umuvugizi wa FDLR ndagushimye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe Venuste.
Bamwe mu Barundi bahungiye mikambi na Kivale muri Uganda nari nabice ku masonga nkitangura bandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye bamusaba kuyo bafasha bagatahuka. Abaserukira izo mpunzi bagiriza ishami rya onugitaho impunzi RCR n'ayandi mashirahamwe abitaho kubabuza gutaha ibivyagirije RCR ivyamirira kure ikavuga ko nyabuna yiteguriye gufasha uwo wese yipfuza gutaha mu gihugu ciwe. Hido nido na mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru.
Nyakubahwa twagusaba muvyeyi wacu turiko duhasaba guko twohunguka mukadufasha.
Ubu ni Maria umurundikazi yahungiye mu ikambi y'impunzi ya Nakivale mu Buganda ariko aterakamo umukuru w'igihugu yari yarahunze haraheze imyaka itanu ko yo mufasha we n'abagenzi we bagasubira mu gihugu c'amavukiro.
Mukaduho mukagira mugakorana n'umugwi ujejwe guhungura natwe mukaduhungura turipfuza guhunguka kabisa kuko mu gihugu iwacu n'amahoro ntangorane ziriyo natwe tugahunguka kujya bahunguye aba mbere abavuye muri corona bagahunguka n'abandi biyandikishije bakabasinyisha bagahunguka mubamukoze cyane.
Uyo ari ku rutonde rw'abandi barenga ijana bandikishije mu HCR gita impunzi ku isi bifuza ko utwara igihugu cyabo yovugana n'Ubuganda bwabahaye indaro hamenesha mu HCR ribitaho kugira ngo batahuke. Nzisabira Desire numwe muri 12 bagiye habona mu guhimiriza abandi kugira ngo biyandikishe mu bataha yiganiye Ijwi rya Amerika kwico bahunze caheze.
Cyambere nuko tunyotewe guhunguka twebwe abarundi bahana Kivare. Cyakabiri nyakuba mumesha makuru mu ntango z'uyu mwaka ihunguka aho kubandanya yaceri hagarara ntitwigeze tumenya impamvu. Ubwo rero abarundi bene wacu twebwe bama batonda kuri ofisi ngo babandike canke babahungure canke baje gusinya hanyuma ntibikogwe. Erumva ko byaca bituma tugira icyo dukoze dukora ubuvugizi ku barundi bene wacu twongera twivugira ariko kandi barazi neza yuko guhunguka ruburenganzira twarumvise turazi neza ko mu Burundi iwacu amahoro n'umutekano ari umusesekara tukitahira iwacu.
naho biruko harabandi babana mu ikambi ya Nakivare babona ko hataragira ko batahuka kuko ico bahunze kitarahera. Abo bagiriza abashize habona ubwo rwandiko ko batumwe na leta y'u Burundi gucanishamwo impunzi. Uwo numwe muri bo
icyatumye duhunga ikiragahera ikibazo cyo guhonyanga gateka kazi na muntu ubwo watera abantu bwicanye indengera butungane kutaguro nk'uburenganzira bwo kujya mu mugambwe ugomba kudashikiriza icyubiro nk'uko wiyaguye icyo cyose nta biri mu gihugu nta gitangaza kirimo kubera iki uwo mugwi n'umwe wahunze batumwe na leta ubu rero ni wowe uri ku gikorwa mu bisanzwe gutaha koko nta wubujijwe gutaha mu gihe byokorwa hakurikijwe amategeko umuntu agataha ari wabyishakiye atari ku gahato
yamara abateye akamo perezida w'u Burundi bobo bavyamirira kure.
Tubanje kwiyamiriza abavuga ko ngo turi mu kazi ko guhimiriza abandi ngo bahunguke ngo turi ku kazi ka leta ngo ni leta yadutumye. Twebwe turi impunzi z'abarundi zipfuza gutaha bivuye ku mutima wacu bica bigaragara nta twubura amakenga ku mutekano wacu.
Ishirahamwe HCR ryemeza ko ryama ryiteguriye gutahukana impunzi yose ivyisabiye. Umufasoni Dana Ig umuvugizi wa HCR mu karere k'ibiyaga binini Afrika y'ubuseruko n'ihembe rya Afrika yabwiye Ijwi rya Amerika ko gutaha ari uburenganzira bw'impunzi iyariyo yose ariko kumwe wese abwirizwa kuvyisabira ku gatwe kiwe atagahato kandi agasigura n'impamvu ibimutumye. HCR isigura ko yatanguye umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania, mu Rwanda, mu Buganda no muri Congo kuva mu mwaka w'2017. Mu Buganda igice ca mbere c'abarenga 200 catahutse mu kwezi kw'icumi umwaka uheze batahutse n'indege. HCR yemeza ko ikibazo c'umugera wa corona cateye ku isi catumye uwo mugambi uhura n'inzitizi. Gizeza ushaka gutaha wese avuye na Kivare yabo Murundi, umunyekongo, umusomali canke uturuka ahandi ko yobisaba kugatwe kiwe. Nawe biruko iryo shiramwe HCR ryatangaje ko rikeneye uburyo burenga gato imiliyoni $220,000 y'amadolari ya Amerika yo kugaburira impunzi z'abarundi gusa. Muri ayo HCR rivuga ko harimwo nayo gufasha abashaka guhunguka kugushaka kwabo. HCR ryamenyesheje ko ikibazo c'impunzi z'abarundi gisa n'ikiriko kiribagirwa ku isi. Nko mu mwaka uheze Clementine Nkweta Salami atwara HCR mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini yanditse ko hari yakenewe uburyo bungana n'imiliyoni 293 y'amadolari ya Amerika ariko ko habonetse ibice bitarenga 40%. Inkurikizi y'ubwo bukene nk'uko HCR rivyerekana n'ubukene bw'ivyankenerwa harimwo n'ibiribwa mu makambi y'impunzi z'abarundi. HCR rivuga ko abo barundi basabigwa imfashanyo ubu barenga gato $300,000 bakaba bari mu makambi y'impunzi ari mu Rwanda, muri Tanzania, mu Buganda, muri Congo no muri Kenya. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru rakenuye tukivuga ku makuru avugwa mu Burundi. Abanyagihugu bahitwa mu Kivoga mu nkengera z'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bazindutse kwitura ubushikiranganje bw'ubutungane kugira ngo bakomoreze amatongo bavuga ko banyazwe na leta mu ndwiheze. Abandi bari mu miryango igera ku 752 bo mu buraruko bwa Bujumbura bari bituye ubwo bushikiranganje kubera iyo mvo nyene. Mugenzi wacu Eloge Wirika neza abitubwire ku muriri.
Uwo numwe mu bantu bari mu miryango 431 irikisaba gukomorerwa ahantu uhangana n'amahegitari 318 mu Kivoga cha zone Rubirizi, komine Mutimbuzi, mu ntara ya Bujumbura. Ni mu nkengera z'umurwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Bamenyesha ko bahomowe mu rwimo rw'umwaka w'1972. Batangazwa no kubona batarasubizwa kandi hari mu minwe ya leta.
Ayo matongo tuburana kugera no munsi ari mu minwe ya leta kuko niyo twaburanye bwa mbere leta yarahamwace irahashikira. Rero tumaze kubona yuko leta ihashikiriye kwaje tuvuga ati kwa umubyeyi wacu noneho ndashobora kutwangaza yari miryango 431. Urumva imiryango 431 bisobanura yuko ari abantu 200,000 kuko urabona hariho urugo rumwe ruba rusise abantu 10, abantu 15, abantu 5, abantu 1. Urumva rero tugiye kuraba twovuga yuko ari abantu 200,000. Abo bantu 200,000 rero bariko barasanzara barabuza bakiko umusaya, inzara itwicira mu gahinga, n'inga ntitugira ico turya n'ico tunwa mugabo tukumva yuko bashaka kuguma bohereza abene gihugu naje twarinze ko batworoheza turahebuye
umunyagihugu wundi nabamenyesha kubushinganje bujejwe amatongo bwabagendeye hejuru y'imanza basinze mu masenare ariko bararindira mpera mbone
urubanza rwacu rwaratangwe rurasikano muri sentebe mbo ruraba muri sentebe turaza mu yindi sentare bo batirindira urubanza rwanyu tugiye mu mwihwezo bati mbere tuzoza no ku matongo baze ku matongo yacu inshiro kabiri abacamanza mbo numusukiranganze bita ngo numusukiranganze deo gide rurema yarahasitse aravuga ati zenzurundi ka komisiyo ize muvugane twicare hamwe tuvugane n'abanyagihugu twararindiriye amaso yaheze mu nzi turongera turasubira muri sentare y'umukigobe urubanza turongera turagwirisha ubwo urubanza baratubwira bati ubu rero muri vision yagizwe n'umukuru w'igihugu ivuga ati manza zaciwe kera zitarahera nizicibwe zihere ubwo rero niho twasa tunguruza batubwira bati urubanza ni kuza mu kabeza urubanza baragumvirize umwavoka wacu umusiru wa manza wacu aravuga ibyo twatakaze aravuga arasaba ibyo dukeneye baratubwira bati ubu rero urubanza rwanyu rugiye mu bushikiranganze rero twari twaze ngaha ngo tumenye neza yuko iyo dosiye yacu kumbure n'ubusikiranganze buyizi
mbere yuko baronswe nyinshi uyu mukenyezi hari kimusonga kurusha kubona amukomoka ko basa n'inyererezi
abana twabyaye baratubaza none mwebwe ko muguma mutwangarana aho mwapfukiye hari he kababwira ingatewa nk'akarorera abana baranampambarira kose sinone mawe ko abandi babyeyi abatama babo babajani wabo iyo bapfukiye none wega mawe ntugiraho wapfukiye kuvuga ngo wapfukiye mu kivuga none wewe icyo kivuga ntiwo kitujyanamo umva ibyo byose ni umubabaro aha abana baratunduye ku mutima tubayeho nabi rwose nitugiraho twitura n'uwusabye indaro akaba yaraguhaye akantu gatoya ubamwo kugeza ubakubwira ati none abandi bose ntibakomorerwa amatongo namwe genda mu matongo yanyu n'abandi bariko barayakomorerwa hirya no hino twe komini mutimbuzi muri kivuga byaranse byaranze sinzi ko komini mutimbuzi abahavukiye tutari abarundi
abanyagihugu bo mu kivuga bakija kuburana amatongo yabo banavunye akagohe leta bayibwira ahantu yibwe harenga amahegitari 400 bababaza uwantu kubona aho gushimirwa bariko baraturatura
kuvuga leta nta nubwo yari ihazi leta twayihamagaze tugiye mu isentare iri ngaha mu kigobe niyo twayihamagaza kugira ngo imenye ibyayo ibyo ni ibyo tumaze kuyihamagaza rero kocha tubona ukuntu yo kigaruka itugwe mu nda ariko twayihamagaje nindise yakababara baduhindise yakababara kuya niko twayitoreye naho yaritse
umushinganje w'ubutungane yategerezwa kubakira uyu munsi siho yarari ijwi rya Amerika ryamenyeye ko kuva mu minsi ishize hatangujwe isekeza ryo gusubiramo imanza zadindijwe muri kahise kugiye kirekire atawundi muntu n'umwe yemerewe kuvyiga ko atari umushinganje Janine nibiza ubwiba bwa Minwe muntu ushize yindi miryango igera ku 172 yahitwa mu Kigali mu buraruko bwa Bujumbura nayo yari yagiye kwitura umushinganje imusaba kuyikomoreza amatongo yakavuka barazwa na basekuruza leta yigaruriye yaha abandi bantu bariko bayubakamwa amazu ababijejwe ko mu minsi ya vuba ikibazo cyabo bakizigwa kugira ngo bahamenyekane inzira kigiye gufata ibibazo by'amatongo mu Burundi bifite ibice birenga 90% by'imanza ziri mu masenare nk'uko ibitigiri by'ubushikanganje bw'ubutungane bizerekana leta ivuga ko mu myaka ishize hari abantu bihagiye amatongo yayo bayifashijwemo n'abamwe mu bajejwe intwaro ubu itegeko rishasha rigenga itunganywa ry'amatongo rivuga ko abashikanganje babiri uburimyi ubworozi bidukikije hamwe n'inyubako za leta aribo bonyene hamwe na perezida wa Repubulika bemerewe gutanga amatongo kuva mu kwezi kw'indwi uyu mwaka w'2022 leta imaze kugarura amatongo yayo afite uburinganire burenga amahegitari 670 eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya ku munsi wa Mungu igenekerezo rya 2021 uno mwaka w'2021 wari umunsi mpuzamakungu wahariwe indimi kama z'abasangwa butaka ku isi hose Audrey Azoulay umuyobozi w'ikigo cya ONU kijejwe inyigisho UNESCO yavuze ko ubutandukane bw'indimi ku isi ari umugisha ku mateka ya kiremwa muntu mu kiganiro na mugenzi wacu Rianne Itangishaka Mufasoni Aline Niyonzima Mukiza yigisha ikirundi abana bakiri bato muri leta ya Vermont muri Amerika arasigura umwanya bifata kugira ngo umwana akiri muto ashobore kumenya neza ugo rurimi iyo yavutse aho rutavugwa
mu bisanzwe umwana wo mu mahanga abari muri systeme y'ururimi rutandukanye n'ikirundi abari muri systeme y'igifaransa canke y'icongereza gusa bisaba ikiringo kingana gute kugira ngo amenye kumva ururimi, amenye kukwishura, amenye kumva icumubwiye muri make?
Navuga yuko ari uguhozako kubera ino nkuko tubimenyereye nta kuvuga ngo hari ikiringo runaka. Gusa umwana yoba yatanguye muri uwo mwanya mu 2010 aza muri iyi programme gushika mu 2020, uyo niwe twavuga ati yarashoboye kugira icyo akoze, yarashobora kuvuga no kwandika ikirundi. Ariko naho nyene bivana n'umwana yabyitayeho. Urabona ino yuko hanini twahurira hajya muntu ze duhurira ku mashuri, ariko agiye muhira byaca bisaba yuko umuvyeyi ashira hakiwe akabandanya avuga kwa rurimi kw'ikirundi. Rero twavuga ati mwababyeyi imwe ntimutakaranga kanyu kugira muzodufashe dufashanye, nuko tuvuye ngaha batoshika muhira ngo muce mutangura kubabwira ibyongereza canke bavuga ngo ntibabyumve, ahubwo nimubabwire mubakuraje babandanye bavuga kwa rurimi rw'ikirundi, namwe muvuge n'ururimi rw'ikirundi muhira. Ati ukwamizaho nivyo bintu bikenewe, naye handi abana bino nta kuvuga ngo hariho ikiringo runaka bazaba bamenye ururimi rw'ikirundi, oya, ahubwo no guhozaho.
Hama baratanga amafaranga iyo baje kwiga muri programme yo kwigishwa ikirundi canke bibari ku buntu?
Oya, nta mafaranga batanga kwari ku buntu. Twebwe nkuko twakoze urumva twara Barundi turazi ibyaciye kuri ku Barundi mu Burundi. Rero twavuga ati umubyeyi kugira tubibashiremo babitahure neza, nuko tubanza kwitanga bakabona ukuntu twitanze twebwe atari tutabarihisha amafaranga. Naho ibyagusa usanga urabizi nawe ibyagusa, ariko twebwe ntabwo baduha amafaranga nkuko nabikubwiye. Twebwe twarasabye badufashe, ariko bavuze ati twe turashobora kubafasha aho mukorera gusa nta kindi kintu twabafasha. Ubite gusa rimwe rimwe hariho programme yaje nk'iyo ntuzeya yo kuvuga ati umunye yo gufasha ababyeyi yo guhimiriza ururimi. Nivyo bavuga ati turakwiye kuza turagira kuza baraza kutugirira seminere ku amasemina yonyene. Amasemina niyo baza kutwigisha bagahimiriza abana yuko indimi zikenewe, ururimi rwabo rukenewe kugira bazomenye, kugira umwana avuga ururimi indimi nyinshi. Ubwenge bwiwe burasumba uko bukora burasumba umwana avuga ururimi rumwe. Rero baraza kuduhimiriza kutubwira ibintu nk'ibyo, nayo iyo yari opportunity twagira ati nakajyo keza abana babyumve, twebwe naho mutaduha na kimwe ariko turashaka abana uko batera imbere. Rero twakora twitanga nta mafaranga nta mwarimu yaduhemba cyangwa umubyeyi nashatse kuvuga umubyeyi cyangwa ngo hariho ishyirahamwe ryaduhemba. Kandi hariho nk'abandi bantu usanga badakunda dufate nk'abazungu twebwe aho tubanye usanga badakunda amaprogramme y'abantu nabona nk'aya yacu y'ikirundi, kandi ugasanga ni nabo bokufata mu mugongo ugaca usanga bariko baravuga kubera iki turi habano bantu bariko bigisha indimi z'iwabo kandi natwe tuvugura ururimi rumwe. Barakwakuraja gusa mugabo amafaranga kuyaguha ntabwo batanga bivanye kandi na population, dufate population y'Abarundi canke abanyeshuri twigisha ntibari benshi cyane.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Maniyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM
mu mirongo gwenda n'ugwenda n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru
Akenu nga duche duso zira makuru tukwe tuwa fiti ya mikano kanya, dushimire abagizi uhara bose ngwa teguru kuyongira bashikire. Kuri mikro, marikumena jwe Diana ni nahazwe hiya koze, Fatuma Limasi Kalala yegira neje amajuni vigani lovzi atu, kuizina gia bagenzi watu ose, tuwike wanuye, tuifuriza kubandanya muru anigwa mzumri mwovzi ose na huu taha.